راديو هجوي أمريكا. Hijwi ry'Amerika giye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya 12 ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutumvira kuri FM 104.3 mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu c'amakuru wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mwiriweneza nshuti mwese namwe yakunze radio Hijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Undikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro musanga cyo munsi twatumiye abaganga banonosoye ubuhinga butandukanye kugira ngo batubwire mu buryo bunonosoye bimwe mu bintu abanyagihugu bashobora gukora kugira ngo bagabanye canke birinde indwara zimwe zimwe hamwe n'ibintu bashobora gukora kugira ngo bagume babungabunga amagara yabo. Umwe muri bo yanonosoye ibijanye n'ubuzima bw'abigeme hamwe n'abafasoni bibungenzi aratubwira bimwe mu bintu byo kwitwararikwa cyane cyane muri ibi bihe z'indwara zivyaduka. Naho muganga yanonosoye ibijanye n'indwara ya diabete ari yo bita isukari aratubwira bimwe mu bimenyetso vyayo vya mbere uburyo bwo kwirinda canke kugabanya ubukare bw'iyo ndwara yiraye cyane mu bihugu nka byose byo ku isi n'u Burundi urimwo. Turi kumwe rero na muganga Gérard Ndayizamba akorera mu bitaro byo mu gihugu cy'u Faransa na Romandi akaba yanonosoye uhinga ujanye no kwitaho abakenyezi hamwe na bibungenze. Muraho muganga Gérard Ndayizamba.
Ego ndabaramukije kandi ndanezerewe no kuhura na Dr. Nyandu naho tukazine.
Murakomeye ngaho mu Faransa?
Ego turakomeye.
Ni vyiza cane gose. Turi kumwe kandi na muganga Joseph Nyandwi yanonosoye ubuhinga bwo kuvura indwara y'isukari diabete akorera mu bitaro Kira biri i Bujumbura mu Burundi. Muraho namwe muganga Joseph Nyandwi.
Amaro neza cane ndabarabukije mwese ariko atumiriza ndaramukije n'abatumire.
Murakomeye ngaho i Bujumbura?
Turakomeye turashima.
Egome imbere gutanga ikiganiro ariko reka ndabahakanya kugira ngo mutwidondore mu buryo bukwiye. Reka mutabure kuri we Joseph Nyandu.
Murakoze kujya mayivuze je nitwa muganga Nyandu Joseph. Nkaba nanonosoye indwara zivuye ku nkabura mubiri ibyo twita mu kirimi cy'Igifaransa patologie endocrinienne cyangwa hormonale ku batumva cyane amatembe ndimi tukiganga. Muri zo rero iza ku isonga n'indwara y'isukari nibyo, ariko hariyo n'ibindi n'izindi ndwara nyinshi ziri muri uwo bugwi. Hama rero kujya mwabivuze ura ku bitaro Kira Hospital hano i Bujumbura, ibitaro byigenga benshi bazi muri make niyo zota bindi.
Yego reka namwe Dr. Gérard Ndayizamba butwidondora.
Ego jewe ni kwa Gérard Ndayizamba Burundi aba mu France. Nize ishuri rya kaminuza mu Burundi hanyuma nzize ndakora hafi imyaka ine muri materinite y'ibitaro byitiriwe umugani wa Rudoviko rwa Gasore. Mu nyuma yaho narabandanije amashuri muri kaminuza y'Irene mu France. Imyaka itanu nahize yarampaye uburyo
n'ubumenyi bwo gushobora gukurikirana abakenyezi bibongeze n'abasibongeze ntibagiye n'abibora kugaruka. Mu nyuma yaho narashoboye kandi kurondosora ubundi buhinga butandukanye, haba mu byo gufasha abagize ingorane zo kurondoka, haba mu gupima imbanyi ukoresheje bya zuma bimurika mu nda ekogarafi. Ubu naho nkaba nshinze muri materite nkoramwo muri Norvandi buhinga bumwe bita telemedicine, niwe umuganga ashobora kuvura umuntu ari kure akoresheje ubuhinga bwa none.
Ni byiza cyane rwose. Rekadu tabwe kwimwe nyene muganga Gerard Ndayizamba, mutubwire igikorwa cyo kwitaho amagara meza abakenyezi y'abafasoni muri byo byose mudondoye cyifashe gute mu bitaro mukoreramo?
Ibitaro dukoreramo bifashe neza kubera ni maternite bita maternite nivotuwa mvuga iri murizi muzambere ariho ya mbere ya kabiri n'iya gatatu. Ya gatatu niyo ishobora gufata bakira nk'abana bavutse ataragera gushika ku mezi atandatu. Iyo maternite nkoramo rero irafite ubuhinga n'abakozi bakwiye kugira dushobore gukora ubuhinga bwa none.
Igitigiri cy'abafasoni babitura muri iki gihe muganga kingana gute? Hoba hari ibyahindutse kubera nk'ibiza tuzi kiza cyadutse cya corona virus bidashobora kuba byaratumye nk'abafasoni muhara muri uwo nka igitigiri cyabo kibagabanuka? Ibintu byifashe gute muri iki gihe?
Ego abantu benshi bari bazi yuko mu mwaka wa 2020 hazovuka abana benshi kubera abantu benshi bari biyugaranye kubera umugera wari mwinshi bibaga kubera bijya bita confinement zocugabanuka gutembera. Hanyuma rero batavuka abana benshi mu kose ko byagenze, ahubwo ibyo bari barindiriye bita baby boom byahindutse baby flop, niko twavuga hafi ku isi yose. Kubera
muriko muvuga ko abana bavutse ari baki muri iki gihe?
Ego ni bake kandi siburo ya gusa urabye nk'i Taiwan bagabanutse gusha kuri 23 ku ijana, mu Rusiya gusha kuri 10 ku ijana, na twebwe ha ishevu mu ntango z'uyu mwaka twari gusha kuri 15 bagabanutse. Urumva ni hafi bose no muri Amerika.
Ariko abantu bari bibaza ko ahubwo nk'uko mwabivuze muri confinement urubyaro rwari guca rwiyongera, byo byatewe n'iki?
Abantu benshi bari batewe ubwoba na kazoza, kandi umuntu yovyumva byo bari bari iyo iki kiza kizodushikana. Ahubwo na 2021 ndabikifashe neza cyane, ariko ngira umwaka uza bizotangura kugenda neza.
Ego reka namwe tubabaze Dr. Gerard Nyandwi, aho mukorera mu bitaro kira cyane cyane mu buhinga mwanonosoye mu kuvura indwara zitandukanye, tushimikiye cyane cyane ku ndwara y'isukari muri ibyo bitaro ubu muri iki gihe byifashe gute?
Murakoze cyane ku bijyanye n'indwara y'isukari, haba mu bitaro dukoreramo kira cyane mu bindi bitaro. Hakishasha uvuga ngo coba kiyongere ko kivuye kuri iki gita canke kuri uno mwaka muri rusange, ni ingwara isanzweho ihari cane ibereye, kiretse yuko hari acara ibibazo by'ibihugu byinshi byo muri Afurika bijanye no kwivura, kubera ko ni ingwara igoye, niyo tuza kuroha akanya kuyivuga neza isaba uburyo bwinshi. Ugaca usanga rero rino haba kicapugwa dasha abantu ntibifashe neza mu by'ubutunzi, ugasanga ikibazo cy'amasiranse nayo nyine atameze neza, abantu benshi batagira ubwishingizi bwo kwivuza, ugaca usanga abandi nabo barafite n'imyumvire ikiri hasi ku buryo bivuza ahantu hatandukanye bakoresha ikirundi cyangwa ibya rumenyi shikaho rero bitura abaganga benshi bamadusindikara bafite ingaruka nyinshi ziva kuri diyabete yaba mu mafyigo ku mitsi mu maso n'ibindi bitandukanye ubwabo muri rusange uko dushoboye turagerageza gushika ubuya umuntu akora ibyo ashoboye
ibitigire mu bamufise nk'uko twabivuze indwara n'indwara icyo abantu benshi ku isi biharuro bishikirizwa n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu byitaho amagara y'abantu byerekana ko mu mwaka w'2019 abantu bangana n'umuriyoni n'igice bahitanywe n'iyo ndwara ku isi hose mu gihe abandi amaje ibihumbi miliyoni amajana na 63 bagendana iyo ndwara ya diyabete murafite ibiharuro mu Burundi by'abantu bagendana iyo ndwara
ku kintu kijyanye n'ibiharuro si kuri diyabete gusa ni ikibazo kigihari mu bihugu byinshi byo muri Afurika nta biharuro dufise kubera ko nta byigwa bikora ku rugero rw'igihugu nko mu Burundi nta cyigwa kijyanye n'indwara y'isukari ku rugero rw'igihugu kirakorwa naho dufite imigambi yuko ubushakashatsi bw'amagara y'abantu n'abandi badufasha twiyumvira muri kazoza kahagufi igihe kiza kizoba cyagabanutse ko dushobora gutanga icyo cyigwa mugabo hari ibyigwa bimwe bigenda birakorwa mu bitaro bitandukanye yaba mu bitaro by'abigenga cyangwa bya leta cyangwa ibyigwa bikorwa n'abanyeshuri baheza amashuri y'ubuganga hirya no hino n'abigisha bo muri kaminuza mu mice imwe itandukanye y'igihugu iraba n'imigwi y'abantu bamwe bamwe berekana ko indwara y'isukari ihari kandi ku rugero runini nk'ubu ibiharuro dufise byavuba birerekana ko ari indwara igira iz' ubwa gatatu mu bihitana abantu benshi mu Burundi nyuma ya malariya n'izindi ndwara urumva ko imaze kuba indwara z'ubwa gatatu mu bihitana abantu benshi n'indwara ihari hama ibiharuro dufise biva mu maraporo baha ishyirahamwe mpuzamakungu rya OMS bita amagara y'abantu urasanga bavuga yuko byababa ibice 2% by'abantu bari mu Burundi babagwaye diyabete mugabo nabyo nyine ni biharuro tuvuga tutofatira ko kubera ko ntuvuga mu gifaransa ko biri bieze n'ibintu baba bakuye mu bitaro bitandukanye cyangwa mu mavuriro naho burya abivuza n'abantu bake cyane uko nashaka ku isi yose iri shyirahamwe cyangwa ibyigwa tugenda turagira bigenda birakorwa mu masosiyete ajeje kwigira indwara y'isukari urabona ko umuntu umwe kuri babiri agwaye indwara mugabo batazi ko ayigwaye byumvikana ko n'ibiharuro ni bike cyane ugereranije n'ukuri uko kuri
ego tubibutse inshuti mwese ko muri komorabandanya kumviza iradiyo nk'ijwi rya Amerika isamanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda turi kumwe na Eustache mwiriwe neza umunywa ni iradiyo ijwi rya Amerika
mahoro
muraho Eustache muri hehe
ingenyaro
akandi kazi nakawe ninde inde
ikengurukiye
duga ku ijambo ikibazo icyumviro turi kumwe n'abaganga babiri banonosoye indwara zitandukanye umwe yanonosoye ibyerekeye gufasha abakenyezi abafasoni mu kubungabunga amagara yabo tukaba turi kumwe kandi n'ubundi muganga araba indwara zitandukanye harimo n'indwara y'isukari duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro barakumva duga ku ijambo yego
ereke iyo ndwara n'indwara mbega imenyerewe cyane kuko ibibazo yuko ari ukutamenya
indwara yihe iyo kuravuga
ya diyabete
ego
ukuvuga hariho n'ugusanga bayitoye kwa muganga ugasanga aho kubandanya afata imiti ugatumenga abandanije gufata za nzoga rero nagira mbaze yuko bishobora kubandanya bikwega ya ngwara cyangwa ibyo hapfa bikweka n'izindi
murakoze ikibazo cyiza reka Dr. Nyandwi mubwire icyo mubwiye uyu munywa ni radio ijwi rya Amerika Eustache abaza niba
arakoze cyane umunywanyi Eustache kuri iki kibazo avuze iki ni ikibazo gikomeye cyane Burundi kubera ko hariho imyumvire itandukanye
ariko ni kibazo kinini kubera ko hanini nti nikiva no kubagwayo bwabo ikibazo cy'ingwara gisukari ni kibazo kinini cyane kiri no vuga mu Gifaransa ki complexe harabuze ubumenyi ku nzego zose uhereye ku baganga kubera ko giye kuri aba baganga banonose ibintu abaganga bakeya ubu mu gihugu ndi batatu turi batatu nabo nyine turi Bujumbura hama n'aba baganga bandi le message na liste nta bumenyi bukwiye baronka uravye amasaha biga kuri ibintu cyane na diabete ni mwanya muto ugiye mu baforoma hoho n'ibindi bintu rero ni indwara igoye bisaba ko umuntu ayigwaye yigishwa akamenya indwara afite yariyo akamenya ko ari indwara ngendanwa akamenya ibimenyetso byayo akamenya ingene abana nayo kugira ashobore kubana nayo ariyo nyine agerageza kwitunganya ibyo rero icyo twakwita mu Gifaransa éducation thérapeutique ahanini ntitangwa kubera ko hariho byinshi bisabwa hari ubumenyi budakwiye kuri benshi hama akabaho ngira ngo haba ruguru n'umwanya udakwiye ni ikibazo kinini cyane hama ni indwara igoye kwakira kuri benshi batayakira kubera bamaze kubwira indwara z'abantu ubuzima bwose hama indwara isaba ibintu byinshi byo kwitondera mu bijyanye no gufungura mu bijyanye no gukurikiranwa mu bijyanye n'imiti fata buri munsi mu bijyanye no gupimwa hari abantu benshi rero bigora baca usanga bagiye kumviriza byinshi bivugwa kubera havugwa byinshi cyane bagaca bakurikira rero ibyo ugasanga kubera ko ikibazo cy'indwara cya mbere nuko ni indwara atabimenyetso byinshi umuntu aba yifise mugata kintu kinini yumva akomeye nk'abandi agaca yibazira ngo byarahita nacyo gituma atabandanya bakurikiranwa ngo bandanye afata imiti ni ikibazo ubushikanganji nibaza ko bifite mu minwe icyo kugira sensibilisation ikwiye kandi buri munsi mu bo vyega byose no mu bagwayi
icyo ni kibazo gihamba rwose tuhava tugaruka ko ariko imbere yaho nagushaka mbaze na Dr. Ndayizamba nawe nyene giri cavuze ku kukuntu amagara y'abafasoni ifashe ya raporo yashikirijwe iyo dufise mu 2017 ivuga ko mu Burundi abantu bashika amajana 548 ku bantu 100,000 bafabishwe niyo ngwa bapfa bariko baravyara ikibazo cuko abavyeyi bibungenze kenshi hari gihe kenshi na kenshi basa eka bita bumuremyi bariko baribaruka icyo kibazo cyifashe gute mu bitaro muri mwo mugereranije n'ahandi nko mu bihugu kiri mu nzira y'amajambere n'u Burundi burimo
twebwe ni iki nishi za muri iki gihugu nkoramo ndetse ngaha mu kibura onzi nuko ndamaze imyaka 25 kumaze kubura ababyeyi batatu uba benshi mugabo iyo habaye isanganya ry'ubwo haba mu gihugu cyose kandi mu ntara inkata ashaka komisiyo aba umugwi utawitarira icyo kibazo karaba igikumo byavuye ko nige mu raba ku cyo kuba yerekeye mu Burundi ndabizi ko hakiri ingorane kubera mu maternité si menshi atandukanye kandi hari aho usanga imiti idakwiye novuga yuko bigoye kubwira umuntu agereranye za hariya mu Burundi niba ngaha kubira ngaha urazi ibiti biri kizwi rwose mu gihugu cyose hapfa abagore 10
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe n'undi munywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika John Ndayizeye muri aho John
ego turakomeye Frederic
murakomeye mutwibutse ntara murimwo
Cedar Rapid Iowa muri leta zunze ubumwe za Amerika.
Ni byiza cyane rwose, turi kumwe n'abaganga babiri murafite ikibazo mu cyumviro banonosoye ubuhinga butandukanye. Hari uwitaho amagara meza y'abafasoni, hariho n'uwitaho izindi ndwara, harimo indwara y'igisukari diabete. Duga ku ijambo ikibazo cy'umuriro.
Ndabara mu kijya batumire bose
barakumva. Duga ku ijambo.
Gome jewe ndafite ikibazo cyane cyane cyerekeye ku kibazo cy'igisukari aricyo diabete. Ndafite ikibazo ku bantu bakunze guhitanwa n'icyo niyo ndwara, na cyane cyane ruguru muri bariya bantu aho nikora babari mu ntara n'ikitishikanye imbere ku kibazo cy'ubutunzi. Nashaka mbaze muganga akora kuri Kira Hospital, bariya bantu konze diabete ifata nabi, ubwo abantu benshi bakunze gupfa bukwi batagwaye sito zibahitana, kuko ndiko ndarabirino uwo ifashe imufata nabi atanyarukiye kwa muganga agacagira ko yitaba Imana. Na hanyuma numvise ko yavuze ati abenshi bakunze kwirukira kwa bumenyi canke bakarondera imiti isanzwe y'ikirundi ngo bifashishe. Diabete ifata nk'ibintu by'uburozi canke ibintu bifasha umuntu nyene nk'ibintu by'imisonga aho naho. Rero nkacambaza ati none ko hariho bantu nikora baronka uburyo gute leta yobifise ukuntu ifasha abantu badashoboye kwivuza canke bagiye kwa muganga akaba hoba hariho ukuntu bofasha kugira ngo baronke imiti, kuko diabete ziri ubwoko bwinshi. Ndabiye kubombo nino bagwaye abayigwaye, hariho abagwara indwara zo kwita zishinge nka kabiri ku munsi, aho abatishoboye bozironka gute n'abafata imiti umwanya ku mwanya ibaheranye bigenda gute? Ndaza kubaza ibindi hanyuma numvise inyishu. Murakoze.
Niwamushaka kubaza ibindi bibazo murinde ku murongo. Dr Joseph Nyandwi, utubazo tubiri twa John Ndayize.
Uyu munywanyi John Ndayizeye abajije ibibazo bikomeye cyane, kubera ko nababwiye yuko tugitangura ko indwara y'isukari ni indwara igoye, haba mu buryo bwo kugura no mu buryo bw'amafaranga, uburyo donkere mwa esinansi mu Gifaransa. Iyi ndwara rero igituma igoye ni kubera ko ni indwara ngendanwa, igoye, isaba gufata umuti buri munsi utugura amafaranga, hama igasaba n'ibipimo nabyo nyine bisaba uburyo. Rero ku bantu ba ruguru sinabaruguru gusa, abo mu gisagara hari aho bigoye. Nicyo gituma jyewe nk'umuganga ndiko ndakira umuntu ndamwakira, mugabo n'umuti ndamwandikira cyangwa n'ibipimo ndamutuma. Icyo kibazo cy'uburyo cy'amikoro ni ikintu nacyo nyine turabira ko iyo tuba turavura indwara ngenda. Hama hari ikintu yavuze cy'imyumvire agereranije n'ingene indwara ifata, yibaza yuko hari abantu baba bapfa bukwi na bukwi, ikibaza ko nayo ishobora kuba irimo. Birashoboka kubera ko mu isanzwe diabete ni indwara umuntu ashobora kubana iminsi myinshi atabizi, gushikaho rero ya ngaburamubiri ya insuline igabanuka ku rugero runini cyane, n'icyo gihe rero niho haboneka ibimenyetso yaba ibyo gukoyora cyane, byo gupfa ibiro, byo kubura ingufu mu mubiri, ibyo kunyoterwa cyane, ibyo rero umuntu ashobora kubigendana ku buryo umubiri ashobora kugira icyo bita acidocetose diabetique, ni ukuvuga ko umubiri ubura isukari ugaca ukoresha ibinure kugira uronke ingufu zo kuwutunga. Ibyo binure rero hari ibintu bivamo bita acetone, ibyo biri toxique n'ubumara kuri cell, bibaye byinshi mu maraso birashobora gushikaho rero bishobora guhitana umuntu, kandi mubona yariko aratambuka ukonduraguye igihe ataronse ubufasha rero ngo aronke iyo insuline, aronke iserumu zikwiye, nicyo gihe arashobora gupfa. Kandi mwabona amenga arakomeye birashika. Nama ku bantu baruguru imiti nibyo barayibura, ni ukuri ni ikintu giteye kigongwe nk'abantu bafise diabete y'ubwoko bwa mbere, icyo twita diabete du type 1,
bisaba ko bahabwa insuline kubera ko umubiri wabo uba waratakaje capacity uba waratakaje uburyo bwo kwikorera insuline ubwayo. Abo bantu rero ni ikibazo kinini cyane, nicyo gituma tugiye kuraba ibyo twita experience de vie n'abantu bataramba na gatoya. Ni abana kenshi ubona muhura ukagerageza uko ushoboye mugabo ukazorindira ko agaruka bamuhaye ugatije ugaruka imezi abiri tuye turabe amugabo ukazumva ngo yarapfuye. Ibyo rero biragoye cyane, ni ibintu biteye agahinda kubera ko niyo insuline nayo ironka nta ntuze nta kuyibika afite.
Igome tugaruka kuri mwe Dr. Ndayizamba cyane cyane ku byerekeye nk'abafasoni baza kurondera ko muwafasha kubungabunga amagara meza mugereranije imbere y'uko ikiza cya COVID-19 itangura n'ubu murabona mubandanya kuronka igitinyo cy'abafasoni bakwiye hari kubaho cadukiye hari abantu benshi basa nabi bintu bakuja kwa muganga aho mukorera bifashe gute?
Ego cyane cyane mu mezi ya mbere ya y'umasa 20 abaza kusaba kurongera kutubafasha baragabanutse cyane rwose kubera nabujyana n'abakuru bari basabye yuko batuzacane kugora kubera ibitaro byari byuzuyemo abarwaye coronavirus. Ariko n'igihe bimaze gusezura turabona ko hariho benshi bataragaruka bacitinya, hanyuma navuze yuko na abarwayi bafatanije ubwungenge bagabanutse cyane kuva n'ubuvuga ingwano ya kabiri isi yose iteye ntihari bwagabanuke abakenyezi bungenza ngo n'umwaka cyangwa umwaka uheze. Ariko biratambitse kuza kuva muri iri cipi ibintu bishya birasubira mu buryo.
Ikintu kimeze nk'impanuro mwaha nk'abafasoni b'abarundi bibungenze nk'izihe cyane cyane abo babinuba kuca kwa muganga muri iki gihe hari intambamye zaba zihari gufata urucandago wibungenza.
Urucanco inozi uva sico kimwe n'ibiba muri Afurika kwezo incanco zaraboneka ari nyinshi. Tuvuge nk'ibihugu byinshi cyane cyane bitunze byararekuye gucanca abakenyezi bize cyane cyane abasanzwe bafite izindi ngorane z'amagara babe nk'abagira basinge ibibazo byinshi cyangwa nk'ibyo dutsenyanduye dusanzwe abarwaye diyabete cyangwa ibyo bita hypertension bitewe n'imbanyi. Kubera n'itohozwa byinshi byagizwe kurutanto rukoresha ya ibibazo bita ireme musaze ubwo hirya nibwo buri kwezi gukoreshwa ku bakenyezi bibungenze. Ariko igihugu cyanjye maze nyine gikoresha ubundi buryo nawe utarasohora icyorezo gikwiye zoba nazo nyine atabumuga zitera ku bana bari mu mbanyi n'ahandi mu bihugu bya Buraya abakenyezi bibungenze ubu barari kure gucancwa kuva ku ntango y'imbanyi gushika amemewe guhenze amagabo benshi bavuga ati ntawe utangura atarakwiza amezi abiri. Aha muntu uze mu Bufaransa hariho abatangaye babonye umushikiranganji w'amagara w'abantu waraciye amayinga nka ntane ariko atera urucanco mugenzi we umushikiranganji Mutoriza ya Gregoire afite imbanyi y'amezi atanu. Murumva ko bari ubwo rucanco ino baragwizigiye cyane n'ahandi bakiyeze amasenga naho amasohoze bandanya kubera kikiza yuko hari desperate mu birunda.
Kubwanyu Dr. Ndayizamba ikintu cyo bari ngorane ni kihe mu Burundi cyane cyane ikana mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere aho tubandanya kubona ibitigiri biri hejuru by'abafasoni bitaba umuremyi bariko baribaruka ingorane nyamukuru zihagaze he
ingorane nyamukuru ajya gutera imbere biragoye kandi bwo guteza imbere ubusata rumwe izindi safa zidakurikiye kuko urazi njye nadusenye umuyagankuba amazi amadispensere amasantre de sante ukaraba ngena abantu badashingura neza ugasanga ngena ibirometero ari byinshi umuntu ashaka kujya gupimisha inda ugasanga imiti nk'umuntu atanditse arekabwa amaraso cyane aje kwibaruka ugasanga nta maraso ashobora kumushikira n'imboga wumve byose bisa kwiteza imbere ibindi bidakurikiye nicyo gituma benshi ndakunda kuvuga nti developemani globale n'ahandi biragoye kugira uteze imbere igisata kimwe ibindi ariko birakurikira ariko ntibibuza ko abantu babandanya biyumvira na jewe aho ngeza ari igikorwa maze ko iminsi nkora kubura bangira noserere ibyiyumviro kugira bagire mu gihugu cyanjye bateze imbere icyo kintu cy'abazengaro
yego be tukiri kuri mwebwe nyine Dr. Ndayizamba ikintu kimeze nk'impanuro mu bahanga b'abapfasoni cyane cyane abaruguru aho usanga kenshi na kenshi naho bibungenze ari gake baja kwa muganga ntawe uzi ko ari ukubura amavuriro cyangwa ibitaro biri hafi akamumwubatira kugira ngo amagara yabo abandanye abameza n'ayahe eka nawe bapfasoni nyine batagiye mu ishuri cyangwa baba ahantu nka ruguru cyane rwose mu gihugu
yego ni ukuba kuba ahantu nzeye mesaje ikoreshwa n'uburyo ngendwa ku bwungu ubabwira yuko bapfa kugenda kwa muganga naho ko bari gatatu cyangwa kane gusa kugira barabe ko zigenda neza indwara yindi yiyongereyemo zahagenda gupimisha tension bakaraba ko byose bigenda neza naho bagenda gatatu gusa bashobora gutora ibintu byinshi ibintu bitaragenda nabi cyane hanyuma ikindi ni ukwiga yaba uburyo buriho bwa gufunguza abantu abantu bakuru b'amadispensere mu masantre de sante nibo bishobotse bashoboye kuronka mesaje bakamenya abagore bibungenzi bari muri iyo district bo kwidepasa nabo nyine bakabasanga imuhira kugira nk'abadashobora gushika iyo bashika kwa muganga bakaronka ubaha ibyizere
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika isanamira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro mwisanga kirabandanya turi kumwe n'umunywanyi Flores muraho muri hega Flores
ndi mu Burundi
kandi kazina ninde
Sengimana Flores
ok murasa kibazo mwafite icyumviro duga ku ijambo
ikibazo nashaka kubaza
yego
nk'ubu indwara ya diyabete irashobora kuba afite nk'ibimenyetso umuntu ashobora kubona akavuga ati arayirwaye
reka tubaze muganga murakoze cyane rwose Florence reka tugashyize muganga Joseph Nyandwi hari ibimenyetso bigaragaza umuntu atarasinzikara byerekana ko afise iyo ndwara y'isukari
murakoze umunywanyi bagira ikibazo cyiza cyane mu bisanzwe ibimenyetso bya diyabete biva ubwambere ku ndwara ku bwoko bwayo hariho iyo bwoko bwa mbere igihe umubiri utagishobora gukora insulini na ntoya muri icyo gihe hari ibimenyetso simusiga iyo twita resinekazino ni uko ubwa mbere umuntu arata intege hama ubwa kabiri agatibiro byo bigakoroka cyane kandi afungura afise apeti akayabagakwiye cyangwa ikanarenze hama akanyotegwa cyane hama kanakoyora cyane na cyane cyane mu ijoro hariyo n'utundi tumenyetso ushakoza bikubitunguzungu kumva iminyanya cyanke kudakandura neza abone bifunga mu maso nayo ku bwoko bwa kabiri diabete y'ubwoko bwa kabiri igihe iyo nkabura mubiri umuntu umubiri ubuyikora mugabo idakwiye cyangwa itakora neza mwico gihe ibimenyetso ntibikunda kugaragara yaza kugaragara hashize igihe kinini umuntu ashaka kwibana n'imyaka itanu cyangwa irenga atabyazi nico gituma hari ikintu kenshi tufatira ko abakandi abantu bomenya iyo mu muryango umaze kubona umuntu agwaye ingwara y'isukari no gufata yuko nawe ushobora kugwara nico gituma bisaba kwa umuntu ariko aripimisha nibura rimwe mu mezi atatu ugapimisha isukari ukamenya ingene imeze iyo ufite ibiro by'umurengera nico kimwe naho nyene umuntu yagerageza kuzararaba isukari ntatakintu bayiyongiye yumva mu mubiri akazarabisha isukari nyari ku mezi atatu
muri ko muvuga ko abantu bavukana cyane bo mu muryango umwe hagize umwe abagwaye isukari n'abandi boza baripimisha bashaka kukigwara naho uwo batari muri bya bintu byaba bituma iyo ndwara igurirana
ego cyane kubera ko indwara y'isukari y'ubwoko bwa kabiri na cumi cyane ni indwara y'umuryango iyo mu muryango harimo umwe yayigwaye no kuvuga ko mwese ako kantu kaba kajyango ryango iyo ni ukwita presogenetike mu gifaransa uwigendana si bose bazoyirwara kubera hari ibindi bisaba kugira ibyuke ibindwara ariko ni byiza yuko umuntu azaragerageza akipimisha akisuzumisha kubera ko muri abyo buzima tubamo muri afurika ni ahantu dufite imihangayiko myinshi rostresi zitandukanye n'ahantu ibyo tubamo n'ibiki bigenda birahinduka nyine dufungura uno munsi birahinduka ni nacyo gituma na diyabete igenda birahinduka
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na Emanuela miriwe neza muri hega Emanuela
muri Sudani ya Majepfo
Sudani ya Majepfo akandi kazi na ninde
kuradusenge
ego duga ku ijambo ikibazo cy'imviro turiko tuvuga kuvyerekeye uburyo bwiza bwo kubungabunga amagara y'abafasoni yaba amagara y'abantu bose kuvyerekeye cyane cyane indwara ya diabete duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
ego nagomba kubaza
ego
uburyo umuntu yokora kugira yirinde iyo ndwara y'isukari nkabaza n'ikindi kibazo mvuga ati mbega iyo ndwara y'igisukari hariho imyaka ishobora gufatira ko umuntu cyangwa n'umwana mutoya arashobora kuyivukana nibyo
murakoze ni ibyumviro byiza ibibazo byiza duga ku ijambo Dr. Joseph Nyana
kujya nabibabwiye bivana n'ubwoko bwaribwo tubihereye ku kuntu umuntu yoyikinga ubwoko bwa kabiri diabete sikedo type 2 ni indwara umuntu ashobora gukinga cyane ku rugero runini icya mbere ni ukuraba ubwa mbere ibintu biyitera akaba ari byo umuntu yirinda icya mbere ni imibereho icyo twakwita mode of life ingene umuntu asanzwe abaho ibyo afungura ibyo anywa ingene yideplasa donc icyo bita nivise d'artere siporo akora ni ukuvuga imyimenyerezo akora ibiro byiwe uko bingana ugerageje rero ugatunganya ibyo ugafungura neza ukagira imyimenyerezo ikwiye ukegerema hama ukagira n'ibiro biringaniye n'ingene ureha ibyo birashobora gufasha kwikinga iyo ndwara y'ubwoko bwa kabiri mugabo indwara y'ubwoko bwa mbere yoyo nta kuntu na kumwe umuntu ashobora kuyikingira kubera ko nihinduka rero umubiri atakuntu na kumwe umuntu ashobora kuyikinga hama ku bijyanye n'imyaka nabyo nta myaka ibaho umuntu ashobora kuvuga ngo iyi ntuzokora diyabete cyangwa ntuzoyirwara umuntu ashobora kurwara diyabete akivuka iyo bita diyabete neonatale cyangwa arwara diyabete akiri umwana muto nk'uko ashobora no kuyirwara ku myaka ari yose ari umutama cyangwa umutama
Ego dekatu gari kuri mwebwe Dr. Ndayizamba Gerard mu gice cyo muza cyane cyane kuri bya bitigi twavuga by'abafasoni bitaba imana bariko baribaruka ni bitigire ibi kiri hejuru umuntu agereranije ni uko mwabivuze nko mu Faransa mu gice cy'umwaka habonetse abantu batatu bonye nari bo bagize iryo sanganya ni benshi nkuko mwabivuze ariko ntibake ugereranije n'abandi baba mu bindi bihugu bikiri mu nzira y'amajambere ubukene bw'ibikoresho byo gupima bufise uruhero hara aho twavuga nka za ecography n'ibindi bikwiragira mu ntara nka zose z'igihugu ibyo bintu ntishaka kuba bifise uruhara.
Ego grafa kugira uruhara ngarutse kuri ibyo biharuro nanavuze ko ari abakenyezi batatu bitabye imana mu myaka 25 mu mwaka
n'imyaka myinshi
hanyuma rero kubyerekeye ibikoresho ego ibyo navuga bya telemedicine ushobora kuvura umuntu ariko ibikoresho ubuhinga bwa none birashoboka n'ibintu n'uburyo turiko turaronka internet na fibre optique n'ibintu bishoboka mu minsi izoza mugabo cyane cyane birazwa n'ingene umuntu ayo masmen ari organize muri district muri province ukaraba ngene par exemple ibintu byose byo gufata byo kugura abagore bariko bamaraso cyane baje kubyara yene umuntu ashaka kubavura ukagerageza bafata cyo kimwe muri province yose bagakoresha protocole imwe ukaraba yuko bose baronse imiti imwe baronse imwe protocole urashobora gusanga uri kubagabanya abantu bapfa. Ikindi ushobora kugira ni uko gusa ajya abantu benshi barigira mu kunenge z'abandi nk'ubu bagize bati muri chaque province reka tuvete yose duhure amezi atandatu turabe ababyeyi bitabye umuremyi ariko baribaruka baba uko bangana turabe nica bitumye bicarire hamwe urabingena ko kwirinda kubisura bikagaruka ukaraba ngena dusha dukoresha iyindi bishasha ubundi buhinga bushasha iyo byose ibintu bishobora gutuma ibintu bigenda neza.
Mwavuze uruhara rw'uburyo buri kuri telemere bwo guhanahana amakuru hari ikintu ku bwanyu nk'abafasoni bakora kugira ngo amagara yabo cyane cyane abafasoni bibungenze kugira ngo amagara yabo itabweho cyane rwose abategetsi bakora iki bo ku mitumba bo mu ntara zitandukanye kuko abari mu bisagara kenshi na kenshi nk'uko mwabivuze abaganga usanga n'abahinga banonosoye ubwo buhinga bibereye mu bisagara bikomakomeye ikintu abafasoni bakora kugira ngo bitabweho amagara yabo itabweho kurusha nk'ibihe
nambe cyose ni gufungura neza hanyuma kugabanya ibyaro urabona nk'uku wikurikiranije imbanyi ya sana n'umwaka uheze usanga amagara atoroherwa ugasanga umugore afite hanini ashobora kuba ntumubyeye yashoboye kubaka yibarutse akava amaraso menshi agasanga iyo ngorane ico isanga umubiri wiwe udashobora kumusiporosa ugasanga aciye yitaba imana no kwitaba imana naho abakiri muto kugabanya ibyaro ufungura neza uza kwa muganga naho abari kure ugafuma ugenda imbanyi itaratana kuremera naho ugenda ikimaze amezi ane ukagenda na rimwe cyangwa gatatu ibyo byose ni ibintu bishobora gutuma abantu bikingira ibyaduka bizoza mu mpera y'imbanyi.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandi kumviza iradiyo y'ijwi rya Amerika turi kumwe na Deogracias muri aho Deogracias
ndabumva
muri hehe
Ndi mucanguza mu Burundi.
Ah kandi kazina ninde?
Niyo ngabo.
Niyo ngabo murafite ikibazo cy'umviro tugakujamo.
Bona yose sikibazo cyerekeye ngwara diabete.
Yego.
Ade mambaze nenda se hari ibisungu kwa mu Burundi. Ngwara diabete.
Hari bifungurwa umuntu ashobora kwirinda kugira ngo ntiyandure ingwara nico kibazo muri ko murabaza
bifungurwa umuntu azara afata kugira ngo bimukingire ingwara diabete
yego me deka docteur Anyandwi agira icyo bivuze ko
mu bisanzwe nta bifungurwa cyihariye bituma umuntu yirinda ingwara ya diabete kubera ko ingwara iva ko ingene umubiri uhinduka mu mikorere mugabo hari imfungurwa ziduze ibiro izo rero umuntu yogerageza kuzirinda izo nazo ni imfungurwa zose zongewemo isukari cyangwa ubuki imfungurwa z'ibinure byinshi hama sinzi ko yashatse kuvuga hari ibintu ino basigaye biharage banavuga ko yaba ari imiti ya diabete y'amagumbo ndiye atever cyangwa iki nta mfungwa nimwe hari uvuga ngo ndayifata kugira ndirinde diabete cyangwa ngire diabete nayo ihari igihari gikomeye ni ugufungura neza hama ukagira ibiro biringaniye nyine ureha ntugire umubyibuho urenze cyangwa ibiro birenze hama ugakora imyimenyerezo uko bitegerezwa hama stress yoyo ibibazo byo mu buzima nashaka kubyirinda biragoye nawe siporo ifasha ariko na cyane cyane rero ugakurikirana urita amagara yawe ugapimisha
ariko hariho ibifungurwa umuntu cyanke ibintu umuntu ashobora kureka byo byongereza diabete aho twavuga isukari tukavuga ibyamwa bisosa hari ibintu ashobora kwirinda kurya kenshi iyo afite cyane cyane nk'iyo ngwara
iyo umuntu amaze kurwara iyo ngwara ya diabete aho nibindi tuba turi mu bintu byo kuvura hari imfungwa nyinshi zitandukanye dushobora kubuza umuntu ubwa mbere bwo nayabwiye nicyo kintu cyose cyongewemo isukari cyangwa cyongewemo ubuki hariho ibintu birimo ibinure byinshi harimo n'ibi byinshi bavuga ngo nta sukari yongewemo hariho n'ibyo bagurisha bavuga mbere ngo ni isukari y'abadiabetiki ibyo turasaba ko abyirinda ariko tugiye kuvuga ibyo gufungura bava dusanga hari to kwinjira mu bintu byinshi kubera ko nabonye yuko hariho n'ababuza abantu ngo ntage biharage ngo ntage ubugari ngo ntage umuceri ntage iki kimwe twamenya iyo umuntu amaze kurwara indwara ntahinduka umubiri we ntuba wahindutse ntabwo uba wagiye hama ikindi nacyo hariho cya kibazo cy'imibereho cy'uburyo umuntu rero waruguru nk'umugingo ntagi biharage nicwa na diabete yicwa n'inzara icyo yitwa na malnutrition kubera ko izindema mubiri poroteyine n'ahandi hari ya ruguru kuvuga ngo ashobora kuzikura cyangwa ashobora kuzikura ibyo rero ni ibintu tekinike tutavuganira n'umurwayi umwe wese bivanye n'umwimerere cyangwa patirarita abiri
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo hejuru rya Amerika turi kumwe na John Ndayizeye mwiriwe neza ndabona ko mugarutse kuri Miko John muraho
turaho
yego murafite ikindi kibazo icyumviro
kome akabato nari mfise nagomba ndakarabije ku bakenyezi bahitanwa n'imbanyi bariko baribaruka na cyane cyane muri kijya gihugu cy'iwacu mu Burundi ubwo nibo baba bahitanwa akeshi nuko boba babura amaraso boba batakaje kuko akeshi narabyumvise mu makuru yuko abantu bahitanwa n'imbanyi kubera kubura amaraso yongera baba batakaje ko ari baruka ari kitikiri kinini ya cyane kose ku mwaka gitaye ubwoba none nk'abaganga babimenyereye hoko kuki kugira ngo amaraso mu bitaro bibaruta abapasoni nta amaraso akwire agume ahari uburyo atamu pasoni yosubira guhitanwa no kubura ayo maraso kuko nk'ibihugu by'ino usanga amaraso akwiriye ntabwo barinda kuyarondeza mu bantu ariko iyo turacyafite icyo kibazo hoko kwiki muri leta kugira ngo ico gitegerekije hasi murakoze
murakoze reka naho Gerard ndayizamba atari muri leta naho atari mu Burundi n'umuganga ico kibazo arashaka kutishura doga kwijamba
ego nazana kibuze gato y'ubwa mbere na mbere nuko aba reserve ya maraso akwiye mu bitaro byo hagati mu gihugu ikindi kindi dushobora kubwega burarahugwa urasha kurabira ku Rwanda Rwanda ruramaze imyaka rukoresha ama drone kugira rutwara amaraso aho abakenewe mu bitaro biri kure cyane baramaze gukingira abazi benshi bari kubarimbuka kubera ubwo buhinga none twebwe mu Burundi ntidushobora kuronka amadrone ane canke nayo yobarabiri ikibazo umuntu yokwibaza ikindi ni uko iba confiance generale parce que vyoroshe muri twita turakunda gufata ibintu nk'umenga niko bizoya kugenda nifatatise genda kubita muri hôpital central niho nagize stage niga ubuganga muri kaminuza yo mu Burundi twarabuze abakenyezi benshi baje kwigaruka muri central twabuze ambulance kuza kuzana amaraso muri clinique kuwa rouge yari kandi ya clinique ibyo rero ni ibintu biri muri kamere tutategekanya no guhindura mandali
ni ukuvuga muri ko muvuga rero ko igitigiri kinini cy'abafaso ni bitaba umuremyi bariko baribaruka kiva ahanini kukura amaraso nta bindi bintu byaba bitera impu nk'izo
oya urumva ibyo ni byo bibazo byihutirwa cyane iyo umugore aje kubyara kwibaruka iyo atabitse kuva amaraso hari aho usanga usigaje umwanya mutoyi kugira umukize ariko rero n'ibindi byica abakenyezi bariko baribaruka birya bya sesantiterwa n'imbanye bya diyabete bya anemi hariho ibintu byinshi bishobora gutuma noneho niwo mukenyezi yaragiye kwigaruka zasiporuka neza
yeshoka
gituma navuze nti ajya gutera imbere ishobora guteza imbere ibintu byinshi icyarimwe noba ikintu kimwe gusa
yego me muri kumwe murabandanya kumviza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Eric muri Veneza
niriwe
muri hega Eric
ni Bujumbura mu Burundi
akandi kazina ninde
Nihori mbere
duga kwijambo ikibazo cy'umubiro
je nagira nshikirize imbiro ku byerekeye bya diabete
yego
gira gasana kabazo
yego
turabona yuko abantu benshi kubera imiti ya diabete usanga izimbye abantu benshi basubiyumvira gukoresha imiti y'ikirundi kandi banavuga yuko ishobora kuba igabanura iyo diabete ndatanga karorero nk'igiti bita umubirizi rero nagira mbaze mbega uwo muti ku bantu bawufata birashobora yuko uba uvura diabete byoba ari byo canke mbega nimba ari byo hoho ko mu kuwufata umuntu atamenye ingene awufata usanga bababwira ngo ufate igikombe ugasare naho usanga ufashe mwinshi cyangwa ugasanga ufashe mukeyi tumenye amasaha uwufatira urumva umuntu awunywa uko abyiyumviriye ho nta ngaruka mbi byogira ku magara y'abantu
yego me Dr Nyandwi icyo kibazo ni gwanyu
arakoze cyane Eric kuri iki kibazo bajije iki ni bimwe twatangura tuvuga by'imyumvire itandukanye mu isanzwe iyo umuntu afite indwara ngendanwa nk'iyi usanga ari umuntu muri make agowe kubera agowe kubera imyumvire cyangwa kubera kugwahirya no hino atamakuru akwiye abaronka ibi by'umubirizi hariho n'ibindi bavuga by'amabimyembe hariho by'amavuka bavuga ibitandukanye byagombo nta kintu na kimwe gushika ubu mu bahinga batandukanye barabije indwara ya diabete nta kintu na kimwe cy'icyatsi cyangwa cy'uruboga cyangwa cy'umuti w'ikirundi kivura iyi ndwara. Iyi ndwara ni kubera ko abantu benshi ntibazi ingene ifata. Iyo umubiri umaze gutakaza ububasha bwo gukora insuline nta kintu na kimwe kindi umuntu yonywa ngo kize kubugarukana. Kimwe gusa ikindi nacyo ndabayifata bayifata ni ukuyikwegera kubera ko numuti mara umuti sindabizi ni ikintu ufata utazi urugero ufata ingene rungana tangaye ku munsi utazi ingene bikora mu mubiri ku buryo bishobora no guhinduka bikonona ibindi bishyira mu mubiri nk'igitigo cyangwa amafyiko jewe nanza akarorero ndaza abagwayi b'iwanje bafashe uwo muti kandi ndazi ko hari abamaze urwara sihoze batayihorana donk amaze urwara indwara z'igitigo kubera ibi rero kuri icyo hoye iyo si kategorike nta muti no muri kirundo uhari uvura indwara
gisuka inyishu itomoye. Ndabona hageze ko dusozera nashaka ndabasabe Dr. Gerard Ndayizamba mugire nk'ikintu mutanga kimeze nk'impanuro cyane cyane kwa fasoni bibungenze eka no kubaganga eka no kubategetsi mu Burundi kugira ngo ntihagire kuzoboneka wundi mu fasoni sandaba ariko aribaruka duga ku ijambo mu kanya gatoye cyane rwose munsi bunotu
icyo do hanura nuko aba abantu bose abategetsi abaganga bo kwicara hamwe bakaraba ngena bashobora kuronka nk'izo drone zishobora gutwara amaraso hagati kaza gukingira abantu bariko baraza amaraso badashobora kuronka ambulance izana amaraso n'ingoga ibyo ni nk'ikintu gishoboka. Ikindi ni uko mu hôpital provincial bashobora gushyira hamwe ibintu bita protocole de prise en charge comme mu kuma maternité yose n'amadispensaire bakaraba ko abantu bose bavugwa kumwe
akobari hero. Yego namwe Dr. Joseph Nyandwi mwatanze impanuro mu kanya gahize ariko mu kanya gatoye cyane rwose muntu tumwe mu gihe cyo muvuze ku byerekeye indwara ya diabete ukuntu abanyagihugu yirinda n'ukuntu bogabanya ubukari bwayo duga kwijamo.
Murakoze Monsieur Frederic ku bijyanye na diabete mbere n'izindi ndwara zose ngendanwa icya mbere cyo byose bihera ku kunyigisho icyo twakwita education nuko kuva mu ishuri kuva muhira umuntu kuva ku ndero kuziko abantu babwiza kubigisha kwita amagara yabo kubijyanye no gufungura kubijyanye no gucunga ibiro tubijyanye n'imimenyereke ibyo rero umuntu wese yakura binzi kuva akiri muto gushika asaza. Icya kabiri ni ingene leta bicishe mu bushikiranganje yotunganya ibintu bijyanye no kwitaho abantu bafite indwara ngendanwa kuva ku ivuriro ritoya bita centre de sante cyangwa meme ku mutumba hajya mu baremesha kiyago n'abantu bakaronka inyigisho zikwiye kuva hajya gushika ku rwego rw'igihugu hakaba aricyo twakwita nka point focal y'abantu barigeje kuraba aba bantu bafite indwara ngendanwa babitaho barundika bivanye icyo bita reference umuntu wese bivanye n'icyo akeneye akaronka ubushobozi hakiri kare hama abenegihugu nabo bakita amagara yabo bagafungura neza hagira imimenyerezo bakanigisha kumviza.
Ndabona akanya katujanye ndabashimiye cyane rwose Dr. Gerard Ndayizamba ndabagushimiye nawe Dr. Gerard Ndayizamba nawe Dr. Joseph Nyandwi ndabashimiye mwese ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni radio Ijwi rya Amerika. Turashimiye abanywanyi bose baduteye akamo bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyiyumviro. Turabashimiye namwe mwese mwadutera amatwi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.